Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwabonye butandukana mu Burundi muri uyu mwanya murumvira Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu naho mu karere ka Kisoro muri Uganda kuri isaha turavugira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Banje kubasuhuza banywanyi bacu kandi mbifuriza wa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari harataho ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki mbahaye ikaze. Amakuru duhere mu Burundi. Uburundi bufite ikibazo cy'abakobwa bajya gucuruzwa muri Tanzania no kurongorwayo ku ngufu nabo batazi. Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru irambuye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Murayigezweho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndobamwe barucha baguma bavuga nyine ngo ndi imara
nibironyoroera gushikayo nyamurutana
ayo marira n'agahinda nayo abigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbona impaye Audrey umukobwa afite imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri komine Gihado intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'Ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo. Uko niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya kitanga umuntu yajya avuga ati shaka umukobwa yo cya kwimubwitabora kurongorwa bishava mu byashyero mu bye twe twagomba umukobwa ajya kurongorwa itabora ati ni twebwe tumuke nei mama achiramo amahera ibihumbi 5 by'amarundi ngo nagashimu.
Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa
aje wacu bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa mama nawe barayaga tengo na kibazo je cyantangura kwa mama chapuka tinuke ndandazi ngo ntangora nutsogirirayo
uwera batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania kumukobwa umwe ahabwe inka 15 abo bigeme mu kubatwara nabibaranga baba bafise ibyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga bo biba zako mu gihe uwabajanye afise ibimuranga kunabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira ni impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mu gashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa no kubona udomo rutoki kuri muri ugo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora none wogira gute
rega umutekano uva mu gihugu
rega naho umushikirizo ubutungane ubutungane bwo acavuga ngo barambeshyira bikabigeza birambabaza cyane.
Ndengeje David umuyobozi ajejwe iterambere ry'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza ko ugo rudandazwa kuba bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iy'ababyeyi batabanye neza. Kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha abo bana. Natahura ibiriko biraba kubigeme b'abarundi kazi arabye urugero biriko
turabona yuko haza nk'abana benshi barenze usanga biraturengeye ejo haje abana 5 no munsi haje abana bashika hafi 10 birababaje cyane nk'umubyeyi
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda keshi ndazitegeje nk'umuvyeyi navyaye. Jambo baje kubona igihugu cacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi bikoze sanga bagiye kubakana n'abatanzania. Iyo bashitse rya tumva ko bagira ibibazo biko.
Niyo ngere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba bikobehe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba ubakumijya ngo myinshi yabimukira iba mu ntara zitandukanye z'igihugu kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana
n'ukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose baje kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera
mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cha Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanyije n'igisata cyawo kijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafite ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafite n'ibyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafite imyaka yo gukora. Aho rero turatera kambo n'abavyeyi n'abajeje intwaro tekano butungane ndetse abarundi bose muri rusangi kugira ngo bazere bafasha muri ico kintu.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi wahogo kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihano rubibe n'ico gihugu ca Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi rya Amerika tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru ejo rwatangiye kuburanisha urubanza rw'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi bareganwa n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana, umuyobozi w'ibinyamakuru umubavu.com na umubavu TV. Ubushinjacyaha bubarega guteza imidugararo mu gihugu. Eric Bagiruwubusa araduha inkuru irambuye.
Akinjira mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ko urubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo. Yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ry'ibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko hari ibyo urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa, ategeka ko abandi bose basohoka. N'urubanza rwiswe rwa Sylvain Sibomana na bagenzi be. Nurubanza rwa rwitariwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi by'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda, abavandimwe babaregwa, inzego bwite za leta iz'umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye gisivili ndetse n'itangazamakuru. Uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha 4. Iburanisha rirangiye, umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye Ijwi rya Amerika zimwe mu ngingo nkuru bibanzeho. Ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi yariyo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira. Harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Kubireba umunyamakuru Theoneste Nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda, Gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye ye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba d'Alpha Umurinzi. Nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira. Gashabana avuga ko abayoboke ba d'Alpha Umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa Josiane Ingabire, ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera. Mu iburanisha hagaragaye abagabo 8 n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iri tsinda, barangajwe imbere na Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda. Ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ku bayoboke ba d'Alpha Umurinzi, ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani umwaka w'2021. Burega Sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga. Buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya Sandra, kandi ko n'abahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo nta ugaragara muri video. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo kukangurira rubanda imyigaragambyo yo kwanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day. Aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina yabo bavuga ko bitwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye. bugasobanura ko ngiryiswe operasiyo shirubwo budahungiye twagahungeta abaryitabiye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamutari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Mu kivunje cy'abandi bafungwa bagenzi be umwitegereje ku masura mu ntambuko n'imyambarire, umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye. Muri urubanza umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu TV online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa YouTube umubavu TV online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo ati yahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ahubwo ari bwo bwamuhitanye, ko Paul Rusesa bagina na bagenzi be bafungiye ubusa n'ibindi. Burego uyu munyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanzwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe n'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo, bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe gafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga. Ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga ibyayo mahugurwa bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha. Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa aregwa gutegura. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwagamo inama n'umunyapolitiki iki madame Victoire Ingabire Umuhoza ibariko Ingabire akabihakana.
Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntekereza ko icyambere cyo nta mahugurwa gukuraho utegetse yigeze akorwa. Cyakabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babo bitekereza gutyo ko bo bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze buhira icyo bimbaza kuri iyo dosiye, ko ntabwo ibyo bintu ari byo. Icyo namaze kubona iyo hari dosiye ku izina ryanjye rizamo abantu benshi kugira ngo bahe uburemere bashaka n'abashaka gukururiramo izina ryanjye ariko kenshi nyine bagasanga nabiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye, ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya 25 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Wagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu n'amakuru yacu byose mubisanga kandi mubikurikira kuri w3@, radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio yacu. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Uhagarariye u Burundi ku muryango w'abibumbye yasabye ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bwemezwa nka genocide yakorewe abahutu. Hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwo muri 1972 bwitwa genocide, hakaba n'abandi batabishyigikiye. Inkuru irambuye Desiratungimana.
Mu itangazo ryashyizwe ahabona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuze ababo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972, bavuga ko banezerejwe no kumva ko uwuserukira Burundi mwishyiramwe mpuzamakungu ONU yasabye amakungu ko igihonya bwoko ryokwemezwa n'amakungu. Ibyashyikirijwe na ambasaderi Zephirin Maniratanga byakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri igihuriro, nk'uko biri mu itangazo ryashyizwe ku mukono na Frederic Nzeyimana arirongoye. Nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ivyemejwe n'inama nshingamateka na nkingu z'amateka y'u Burundi ku itariki 21 y'ukwezi kwa 12 mwaka w'2021 bijahabona mu gihe leta yari yasabwe gushyiraho itegeko rivyemeza ikica amatwi. Iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake Perezida Ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyeshe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe risigura ko mu Burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusange vyatawemwo abagandaga 5,000 vyagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi Sever, ariko ko atigeze abishikiriza. Urongoye Sever Pierre Kavenda Icariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cyose aremeza ko mu Burundi habaye ihonyabwoko ry'abahutu. Hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonyabwoko bitegurwa. Izo nyigisho zari zigenewe abamenyesha makuru n'abakomiseri ba CV zabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega igenekezo rya 15 kwezi kwa 12 umwaka wa 2021
uno munsi tukididinganya turavuga ihonya bwoko byakorewe abahutu mu Burundi tukavuga ubwishyanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi byugo cyose
Kubari mnishira hamwe jababu za babu mmirongi nizgi na kabiri muburundi. Ijambo ryashikirijwe na ambasaderi w'Uburundi munama ya kanama kawo ni kajejwe agateka kazina muntu rije gukura agacerere kari kamaze imyaka 52 abo basanga ari umunsi utazibagiranwa Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagirizwa n'igihuriro ko atashize mu ngiro iby'inama nshinga amateka na nkingu z'amateka yari yemeje mu kiganiro kwa bamenyesha makuru n'abanyagihugu cyabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru intwari mu gisagara cya Bujumbura igenekezo rya 2019 kwezi kwa 12 mwaka wa 2021 Perezida Ndayishimiye siguye ko abarundi bose babuze ababo mu bihe bitandukanye igihugu cyaciyemwo ku buryo ataweja ngaho yagiriza abandi
hari abacabaza bati none ko seve yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata kamanyu maji uburongozi buca bavuga ngo ko muzaha kamanyu reka do ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero gakiri cyo cyegeranyo buce bwiga ingene bugikora mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzaruhukira hehe muzoca musanga bica bizana ningorane mbere
Charles Mukasi yigeze kurongora umugambwe badasigana i Prona mu kiganiro yahijwe ijya America kuri no wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu 72 ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ihonya bwoko ry'abatutsi
nibyo nta uhakana ko abahutu bapfuye mu 72 kandi bari gutegerezwa gupfa n'ibyo kosa micombero yagize mugabe micombero ntawo muhora leta yiwe ko yahagaritse ihonya guca tubanze cyumvikane ko ko micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu nibaza kwivyo atawo bimuhora mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera abafata abari mu mugambi wo gutegura ihonya bwoko mbere ya mariste yasohotse imbere yabyo iyo processus judiciaire yarapfuye batabaza mu byo kuza kuvuga bati nabahuto bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye baramushizeho Republique Populaire de Matadi
Mushano Terence icegera cy'urongo yishira hamwe ase genocide cirimoso wewe aganira n'ijwi rya America kuri no wa mbere ati kwemeza ko habaye ihonya bwoko ry'abahutu mu Burundi ni kinyoma kugira haboneke ukuri kuri bose avuga ko hakwiye kubaho umugwi wigenga utandukanye na Sever yemeza ko uhengamye
mu 1992 kwigendekerezo ya 1990 ukwezi kwa kane hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki 3 z'ukwezi kwa 5 abahutu bapfuye mu nyuma oni nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe
icyo kibazo cy'ihonya bwoko kiracanisha mu barundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonya bwoko n'abatutsi abatutsi nabo bakavuga ko ari bo barikorewe n'abahutu itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1948 n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza amasezerano akinga kongera gahana ibyaha by'ihonya bwoko ibyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma abantu bitwaje intwaro bakomeje kwateza umutekano muke mu cyumweru kimwe hamaze kwicwa abantu 12 muri teritwari ya Nyiragongo no mu mujyi wa Goma rirambuye Ali Darius Asanka
amakuru aturuka mu bategetsi n'inzego z'umutekano mu mujyi wa Goma avuga ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje imbunda ubwicanyi bukomeje kwiyongera cyane mu nkambi z'impunzi zegereye uyu mujyi buhangayikishije impunzi zahunze imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshamba z'umutwe wa M23 muri teritwari za Rucuru Masisi na Nyiragongo Jirabimana ijwi rya Amerika ryasanze mu nkambi ya Don Bosco iri muri teritwari ya Nyiragongo yavuze ko aherutse gukubitwa n'abantu bahetse imbunda no kwamburwa telefone mu cyumweru gishize
umutekano muke busanzwe mu rugo umugi gutejeje ikibazo ibibazo by'umutekano muke by'ubwicanyi bwo kugibujura bikomeje kuboneka hafi yacu mu baturanyi ugasanga baje bisha abantu ndetse ubwo bigatera n'ikibazo cy'ubwumvikane buke nanga si kutagirana ubwumvikane bitewe n'urwikekwe bamwe bagatekereza ngo wenda si
kihari aba bari kutwita kuko bo baturutse wenda hanze ariko mu byukuri ibibazo by'umutekano muke mu rugo mugi biteje imbagarara ku bayobozi no ku baturage bose
ubu bucengezi uyu avuga bwaje kwemezwa na Clementine Mukamana umaze amezi abiri ari umupfakazi yemeje ko ubwo bwicanyi akenshi bukorwa n'abantu batuye muri izo nkambi z'impunzi kwa musanze mu nkambi Bulengo avuga ko umugabo yishwe n'abantu bahetse imbunda akeka ko ari abarwanyi b'abazarendo barwana ku ruhande rwa leta
uzi yuko namwe murabyumva yuko bano bakarandi forere na mbere hose banabagaho twanabaga niwacu muri za kibumba nane n'umuzarucuro ino bakarandi forere baje kunijoro bakasahura ibintu warebana nabi n'abandi buzima bukahasigana na niyo mpamvu nani y'iminsi turimo natwe tubyumva hirya mu makaritie abajura baraza bageye kwinjira mu nzu bamwe bakajana ibintu n'abandi bagapfa
abagize sosiyete sivile muri teritwari ya Nyiragongo icumbikiye hafi inkambi zose ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru baramagana ubu bwicanyi bavuga ko bumaze gufata indi ntera muri iyo teritwari no mu mujyi wa Goma Mambo Kawaya uyihagarariye muri teritwari ya Nyiragongo arasaba ko umubare w'abashinzwe umutekano wakongerwa
Turemeza ko mu bice hafi byose byo muri Nyiragongo hari umutekano muke ariko ikibazo kinini nuko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije
Umuyobozi w'umujyi wa Goma Colonel Faustin Kapend Command yerekanye ku mugaragaro ku biro bye kuwa gatandatu gushize abantu bagera kuri 50 barimo n'abasirikare ba leta bashinjwa ubwicanyi kugurisha ibiyobyabwenge mu nkambi gushimuta abantu no kwiyimodoka bakoresheje imbunda mu buryo butemewe n'amategeko avugana n'itangazamakuru kwa kabiri gushize uyu mutegetsi yahumurije abatuye mu mujyi wa Goma
Turasaba ko abaturage batuye umujyi wa Goma no hafi yaho bashyira icyizere ku bayobozi bashinzwe ikibazo cy'umutekano. Turabasezeye ko polisi n'ingabo za leta bikomeje gukora akazi nk'uko bisanzwe kandi turi burangize burundu ikibazo cy'umutekano muke.
Bamwe mu bakurikirana ikibazo cya politiki n'umutekano wa karere basanga umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo ari hamwe abarizwa imbunda nyinshi ziri mu maboko y'abantu batabifitiye uburenganzira mu gihugu hose leta ivuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu abantu barenga 90 bamaze kwicwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu ntara ya Kivu ya ruguru Ali Asanka Darius Ijwi rya Amerika I Goma
Ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo
Ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku Ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu kiganiro cy'abari n'abategarugori turajya mu Burundi mu ntara ya Cankuzo muri komini Mishiha abagore bacuruza ibyo barangura muri Tanzania baravuga ko akazi kabo gacumbagira kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro Thierry Vendayishimiye
Hano ni ku isoko nshasha gikirehe ryo muri komine Mishiha ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Kuri ino soko niho bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto bacururiza ibyo barangurira mu gihugu cha Tanzania. Isoko ryacu ryaganiriye na bamwe mu bakenyezi bahadandariza ibitunguru, itomati, indagara hamwe n'irengarenga. Babwiye umukunzi w'Ijwi rya Amerika ingene bahagaritse Burundi kuja kurangurira muri Tanzania kubera imbo basigura.
Dandazwa gu Tanzania narige kurukora mugani ubuko kubera amashiringi yazimbye twarabihebye naragenda nkazana uturengarenga cyangwa nkazana utudagara uvungishije amarundu ukagenda kurankuza amashiringi ucuhomba nayo wawe ntayikura
amashiringi nyene kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe umuntu ashobora guca hagarika nk'indagara zirazimbye cyane si benshi bakizidandaza uruja n'uruza rw'abantu rero baje kurangura hakurya ubusa n'ubwo agabanutse bivanye n'amashiringi yaduze
ifaranga rikoreshwa mu gihugu cya Tanzania ari amashiringi rigugwe faranga ry'u Burundi rigwijwe ko intro zibiri nayarenga Janine Uwimana abona ku rudandazwa rwabo rwahagaze kubera ku faranga ry'u Burundi riri hasi cyane
cy'ibihumbi 200 by'amashiringi ugira tubironke dutanga ibihumbi 500 na kimwe by'amarundi urumva ho amafaranga usanga ari menshi cyane tuzigeje jino rero ni gake ko amafaranga n'u Burundi menga amafaranga asana atagaciri no turiko turakora nta n'inyungu turonka usanga menga turiko turakorera nk'ubusa
aba bakenyezi bavuga ko bafise ikibazo bihanije bagereranije n'abandi bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto ni mu gihe biba ngombwa ko badandaza ibyo baranguriye hanze y'igihugu kuko ariho baba begereye Isabelle Muhonga Seko atanga karorero nko kubijanye n'urudandazwa rw'indagara
indagara hariho abatanzania bazizanira tukacatutsi barankura nk'ubu iyo badushikanye hano turashobora kuzitora ku kadobo ibihumbi 200 by'amarundi ariko tugiye kuzitora hakurya dusanga tumwe turatanga 208 by'amarundi cyangwa 30 n'ayandi umva cha dusanga rero atacu tumwe turakorera cha dutegereza abazizanye izibujumbura no kuri ntizidushikira hano ziri kure gose nta nizibonekana hano mbese zije naho doza zizimbye gose nibaza nta nizo twohangara
Benshi muri aba bakenyezi bavuga ko hanini ari abarimyi ariko ingorane ziri mu burimyi zituma batimbura nizo zabatumye bijukira uru rudandazwa ndengambibe Ndereyimana Chantal ni umwe muri bo yavuganye n'umukunzi w'ijwi ry'Amerika
cyo cyari cyatumye nijukira kuja mu rudandazwa nuko nabona yuko mfise umuryango kandi kuronkirasiyo y'umuryango bikangora aca mvuga kirekanje mu isoko usanga ngenda ronkirasiyo y'abantu burimye nabwo hari igihurima utagira umwavu koresha ugacusanga ntibigenze neza
abashoboye kubandanya urudandazwa bibasaba ko barangurira ibidandazwa mu Burundi ku badandaza banini banini babizanye babikura muri Tanzania uyu mukenyezi avuga ko muri kino gihe ibiciro byo mu Burundi biduga vuba na vuba bibasaba gukorana ubukerebutsi bwinshi
ubuzima bwaduze mu bintu byose kindi nacyo ubuzima buduze ni naho ucyubwenge cyane Uchukari hachane mumutu kumusi, ukikinu kiguze, nimbi sabunu kiguze gihumbi. Ejula shua kugendu kwa sanga ni chabiri. Misobanu la yu uko na abzo kuhichala. Chusanga nyo uko lakore shinguvu.
Aba bakenyezi basaba leta kugira icikoze kugira ngo agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kisununure.
Byasabwa nka leta irabiteye dufasha twebwe iriko hano kweri Muhammad Fashiji. Ifate ho amashiringi nk'ubu birashobora nka leta nayo ikaraba ko amafaranga y'u Burundi nyene yo yaduza nayo. Kuko umuntu ikara hika nk'itomati no zirashobora abarimyi bakazibura tugasha tujabuka muri Tanzania.
Ishuri hamwe ry'abakenyezi bikorera ibyabo AFAB rivuga ko abakenyezi aribo bakora urudandazwa njabuka mbiwe ku bwinshi bagirana nje nabagabo kuri iyo mvo uwurirongoye Fideli Bizigire yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko hari ibyo basaba leta
nivyo abashinga ntahe barimo mu rudandazwa kandi bafise urudandazwa ruremereye rurimo amahera menshi mugaba mu kirundi bavuga ngo isorosoro igwiriro kome abakenyezi ari benshi bagenda batanga make 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 hari gusanga abakenyezi nka 50 bashikiriye mu mugwiza atunga umwe afise amahera menshi rero uwo teze imbere umukenyezi kindi baza ko ni igihugu cotera imbere duca dusaba leta rero ko yoza irumviriza iyo turiko turayisaba ko botugabaniriza ibicanke biriya twosaba yuko botwumviriza kuko natwe turashise ico duterera mu gihugu
Muri rusangi abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto ndengambibe ahanini nababa mu ntara zihanura bibe n'ibihugu barukoreramwo ibyo nabyo ni Tanzania Republika ya Demokrasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda igihe umutekano hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi utifashe neza abakenyezi bibagiraho ingaruka mbi
nakoje kudutega amatwi aho muri bose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi inka y'ikomisazi aho igeze umurizo umunsi mwiza mwari kumwe na Venister Ishimana
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku mbuga nkoranyambaga zacu zose by'umwihariko Facebook na YouTube mudukurikira kuri VOA Radio yacu mu kanya gato cyane mugiye gukurikira ikiganiro cy'umuziki naha rero nyine mbifurije weekend nziza amahoro n'amahirwe mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama